Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru mu Burundi, komisiyo y'amatora irasaba ko abatwa batorwa nk'abandi barundi bose mu nteko ishinga amategeko, ariko abanyapolitiki b'abatwa ntibabyishimiye, ntibishimiye iki gitekerezo.
Nkabo mu bwoko bw'abatatu babazwa nuko hariho bene wacu bafise inzigo n'ishari ry'ukubona abatwa nabo bashyigikiwe mu nzego zitandukanye.
Uyu ni Emmanuel Nengo, umutwa wahoze ari umukenguza amateka, ni ukuvuga umusenateri. Naho leta ya Tanzania irategura kwimura impunzi ziri mu nkambi ya Mutenderi izijyana mu nkambi ya Nduta. Mu Bufaransa, parike y'i Paris irasaba ko abasirikari b'Abafaransa baregwa jenoside yo mu Rwanda badakurikiranwa. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere rero mu Faransa, nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Parike y'i Paris yasabye urukiko kudakurikirana abasirikari b'Abafaransa baregwa jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo mu Rwanda mu 1994. Hashize imyaka irenga 15 ankete zitangiye zaturutse ku birego by'abanyarwanda batandatu batanze mu kwezi kwa kabiri 2025, bavuga ko abasirikare b'u Bufaransa bafashije abakoze jenoside. Mu rwego rwo kubikora ankete, umucamanza Brigitte Renault wo mu rwego rw'ubugenzacyaha yagiye mu Rwanda mu kwezi kwa 11 mu 2025 guhura n'abatanze ibi birego. Bamubwiye ko abasirikare b'Abafaransa bari mu gice cya Turquoise mu burengerazuba no mu majyepfo y'u Rwanda bafashe abagore ku ngufu, kandi ko borohereje abicanyi kunyereza abatutsi mu nkambi, ndetse ko banabafashije kubica. Uyu munsi Parike y'i Paris yatangaje ko itabonye ibimenyetso byerekana ko ingabo z'u Bufaransa zakoze koko ibyo byaha. Yavuze kandi ku itegeko ryo mu kwa 8 2026 rishyiraho ubufatanyacyaha mu mugambi wo gukora jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ridashobora gukurikizwa kubera ko ryagiyeho nyuma ya jenoside yo mu 1994. Niyo mpamvu yasabye ko abasirikare b'u Bufaransa batakurikiranwa, ariko icyemezo cya nyuma kizafatwa n'abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha, juge d'instruction mu Gifaransa. Tujyana no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje uyu munsi ku icyorezo cya Ebola cya 12 cyarangiye mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abantu 12 baracyanduye, ihitana abandi 6. Eugenie Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Icyo cyorezo cyagarutswe n'urukingo MRKN rwa Ebola rwahawe abantu barenga 1600 bahuye n'umurwayi w'iyo ndwara n'abahuye n'ababonanye n'uwo murwayi mu buryo bw'uruhererekane, nk'uko umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF wabivuze. Abo barwayi bafite aho bahuriye n'icyorezo cyo mu 2018-2020 cyahitanye abantu barenga 2200, ari nawo umubare munini w'abantu bahitanywe n'iyo ndwara mu mateka yayo. Iyo ndwara yongeye kuboneka ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 2 mu mujyi wa Butembo, ubwo hapfaga umugore w'umugabo wari waranduye virusi ya Ebola mu cyorezo cyabanje. Iyo virusi ishobora kuguma mu matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wamaze kwikira, nubwo yaba atakigaragaza ibimenyetso by'uko arembye. Mu itangazo, Minisitiri w'Ubuzima Jean-Jacques Mbungani yagize ati: "Nshimishijwe no gutangaza ko icyorezo cya 12 cya virusi ya Ebola cyarangiye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru." Yakomeje avuga ko nubwo hari umutekano muke n'icyorezo cya COVID-19, igisubizo cyihuse kandi cyiza cyatanzwe na guverinoma n'abafatanyabikorwa cyatumye gutsinda icyorezo cya Ebola bishoboka mu gihe kitarenze amezi 3. Mu itangazo ryawo, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryavuze ko icyo gisubizo cyagiye gikomwa mu nkokora n'umutekano muke watejwe n'imitwe yitwaje intwaro no kuba abakozi bo mu buvuzi batarashoboraga kugera mu karere uko bikenewe.
Eugenie, urakoze. Noneho tujye mu Bwongereza, aho ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 7 bya mbere bikize ku isi G7 bateraniye i Londres. Mu byo baganiraho harimo icyorezo cya COVID, Ubushinwa n'Uburusiya. Iyi nama izamara iminsi 3 irategura iy'abakuru b'ibihugu bya G7, nayo izabera mu Bwongereza mu kwezi kwa 6 gutaha. Ni iya mbere y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba G7 imbona nkubone kuva icyorezo cya COVID cyadutse. Iya nyuma bakoreye hamwe yabereye mu Bufaransa mu kwezi kwa kane 2019. Ubundi bahuriraga ku ikoranabuhanga rya video. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yatangaje ko yafashe ingamba zo kwirinda COVID muri iyi nama, zirimo gupima buri munsi abayirimo bose. Usibye iki cyorezo, gahunda y'inama iriho n'Uburusiya. Ubwongereza bwatangaje ko bagomba gufata ingamba zo gukumira amakuru y'ibinyoma n'ibihuha Uburusiya bukwirakwiza muri bimwe mu bihugu bya G7. Hariho kandi n'Ubushinwa ku bibazo by'ubucuruzi, amavu n'amavuko ya COVID yaturutse mu Bushinwa n'uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko ku baturage b'Abawiguru. Abawiguru n'abaturage b'Ubushinwa bo mu idini ry'Abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko barimo bakorerwa genocide. Mu kwezi kwa gatatu gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza na Canada bafatiye ibihano Ubushinwa kubera iki kibazo cy'Abawiguru. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda, turi no ku YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Burundi, komisiyo y'amatora CENI isaba ko amategeko ahindurwa kugira ngo abatwa nabo bajye batorwa nk'abandi barundi bose mu nteko ishinga amategeko aho kugenwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Pierre Claverkazi hise mukuru w'umugiseni utunganya amatora mu Burundi asigura kugenwa ajya bava mu bwoko bw'abatwa bashirwa mu nama nshinga amategeko n'inkunguza amateka riteruka kibi mu mashira hamwe yabo. Kubwiwa abatwa babwirizwa kwitoza bavuye mu migambwe cyangwa ubwite cyabo nkuko bikorwa n'abahutu n'abatutsi. Aha yari mu nama nshinga amateka gutanga raporo ntabanduka y'amatora y'umwaka ushize imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka.
Kubu amategeko ategekanya ko bava mu mashirahamwe y'abatwa aboneka gusumba yandi, mugabo uko kuboneka ko mashirahamwe kuratera impari nyinshi kuko ayahari nka yose avuga ko akwije icyo gisabwa. Ku ruhande rwa CENI twarabyihweje, dusanga ingendo ikoreshwa mu kugena abatwa baje mu nama ya komine biciye mu migambwe yokoreshwa no mu gushiraho abo banye n'iteka, gutyo ivyo bibanza byegukire abandi basanzwe ari abanyapolitiki nk'abandi bose babirimwo. Hakwagira abantu bashinga amashirahamwe y'uburimyi canke y'ukuramira abatishoboye, ariko by'ukuri barindiriye kunyinyanira ibibanza mu nama nshinga amateka canke nkenguza amateka.
Emmanuel Nengo yigeze kuba umukenguza amateka akaba n'umukuru w'ishirahamwe Niproba ry'abatwa ryavutse imbere y'andi yose, asanga kino cifuzo agacinyizo.
Mhabu mgo kukawa tukatubabazwa n'uko hariho bene wacu bafise inzigo n'ishari ry'ukubona abatwa nabo baserukiwe mu nzego zitandukanye, kandi bama benshi babivuze kandi bakabivugana inzigo gashavuka rekare. Ni abantu babikwiye gufata yuko kujya guserukirwa umengo ni vya gusa, n'uburenganzira dufise abantu bakwiye kwibuka kahise k'igihugu cacu. Bagiye tugira izi ngorane kubera iki? Akagaye agasuzuguro no kumva yuko uwundi atakwiye kumera nka wewe. N'urugamba tukiriko natwe dutegerezwa kuba igihugu dufiteho uburenganzira, haba mu vya politike, mu vy'ubutunzi, haba mu vy'imibano. Abatwa je n'icyo nubwira bo kumva yuko aho tugeze ntituzosubira inyuma.
Avuga ko bageze abatwa bamwe bamwe basanga ataho. Verina n'umutwakazi yaganiye n'Ijwi rya Amerika ari ku isoko ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi yashoye inkono.
Ndasubira n'inyuma ndikorera nkataha, none nabuze isoko umva nozizana muri amatatu ane, none umva no yakwiza rya uko ndonke icyo kiro kimwe nkabashye ndari hari ibindi nanya munsi cyanganze kataza kutureba ngo natwa tuatuhe ubu hasimba nkahita njamu bazigiraho biteze imbere bonyene kubasiraho ni byiza. Ndatora mbona ndatora nta mbona mutakintu se mwera ninzara narato
eka ni umutwakazi wundi atashimye kwivuga umwidondoro yunga mu Javeri inama
tensa butwa nuko naho tubatora naho bagira gute nta nicyo badufasha mu na kimwe turabaze mugabo ntacyo batumarira zo batora nkuko abandi babatora nyene mugabo nta ntacyo mbona bamaze yaba banashika ni kumihana ati baze baratureba baze barareba aho tubaye barebu amaruswa tugowe barebe ikintu kitubangamiye naho twozanwa n'uruzi naho tuzanwa n'iki ntibatureba nabatwa twamatu batora nk'ubweza bundi none ntitwabatoye kandi atanu zeyo atacyo batumari atacyo n'icyo atanu ubwo baze kugira ngo nimukoranye abatwa biwacu tubarebe none ntitwabatoye
Merveille Mitwari wundi mutwa wo muri sekiteri ya Nyabitaka muri komine n'intara ya Bubanza nawe nyene abyumva gutyo
barize baraduserukira kwebwe cyo bumwiza azoba muzima dushatse cyo mutora atacyo badusikiye ko tuzibera baho nyene nkuko twari tubaye ntacyo badufasize tuzu amaparasera nk'abandi ibifungurwa gutyo
umunyamategeko Jean Zé Bigirimana yemeza kwiki atari gihe cyo kwakabatwa uburenganzira bw'uhugenwa mu nama nshinga mateka n'inkunguza mateka akabivuga afatiye kuri kahise kabo
ubwoko bw'abatwa uravye ngene bwagiye burarenganywa mu gihugu byari bigoye yuko bashobora guhiganwa neza biciye mu migambwe ya politike nkuko mu bundi bwoko babigira mbega uno munsi abatwa barafise intambwe bashitse ko yotuma bashobora guhiganwa bisanzwe kwitoza mu migambwe bibaza yuko iyo ntambwe batarayishika ko amakenga nyamukuru nuko mukuru w'umugwiseni asanzwe ari umwe mu banywanyi w'umugambwe CNDD-FDD ashobora kuba agomba kuraba ingene abatwa bose bakwegera mu mugambwe CNDD-FDD uwo mugambwe uno munsi iboneka ko wiganje mu nzego zose babatwa twabona mu nama nshinga amateka no mu nama nkenguza amateka bazowe baciye mu mugambwe CNDD-FDD kugira ngo bashobore gushikira mwe n'ivyo bibanze ni bimwe byo kugomba kwikunda mugihe ariko bivugwa n'umuntu bizwe yuko ahanira cyane inyungu za CNDD-FDD
hisunzwe amasezerano ya Arusha n'ibwizwa nshingiro abatwa mu nama nkenguza amateka nshinga amateka bagenwa ni batandatu batatu batatu muri zo nzego zibiri kunshuro ya mbere kuva Burundi bwitwa izina mu mwaka ushize president Evariste Ndayishimiye yagenye umushikiranganje w'umutwakazi Medde Sabushimike akabajejwe ubushikiranganje bw'ubushikirana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
noneho tujye muri Tanzania leta yaho yatangiye gutegura imigambi yo kwimurira impunzi zo mu nkambi ya Mutenderi mu nkambi ya Nduta bitarenze ukwezi kwa gatandatu gutaha benshi muri bo barimo bariyandikisha kugira ngo bitahire aho kwimurirwa Induta nubwo ibibazo bahunze iwabo bigihari niko babiganiriye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovin
Gitangazo tumaze kubyumva twavyakiriye neza kuko abakurongoriye bakubari yati cyangwa gutegereza gucawo nyene hama kubijanye no mu muryango wanje naho tumaze kwishyara tukaganira twabonye yuko byo bavyiza ko dusubira mu gihugu nuko kwezi kwa gatano kubwi wacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu kuko ikambi yugawe nuko abazaba bagiye kuba hantu cyambere cyo batamenyereye kabiri barashobora kuzosanga usanga barabayeho nabi bagiriwe nabi ugasanga nk'utwo bo bari bafise baratubivye cyanke imibereho yabo yaho irabagoye
cyo kujyakira cyakiriye neza ahandi naho sinyakiriye nabi kujyakira neza ni kimwe baratwakiriye neza turashima ariko kubona wo kwica icyo wakijije nk'inkuba yoyigwa ikahoza imirima hanyuma ikongera ikayica mu nzima twe duce nosigura mu mugani nuko mbona bamwe bamwe twahunze mu bibazo bitandukanye twari tuzi yuko ishitse mu gihugu cy'amata n'ubuki nuko bari batwakiriye tugashima
ishyumbiro kucakira ni kubera nyine none umuntu mukabavuze urashobora kwakira ibyo cyambo katari kuri ku ntacyo buruhindure ko kubera ubu rusanzwe uri mu nzi nyine kuko mukutegejwe ni kubi intamba nyine ziriho none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bomutamenyeranye biragoye uzashobora gusanga arashobora kugenda ugasanga wahagiriye ibibazo aho ukahagirira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera upfuye mu nkambi uje mu yindi biragoye urumva ubugiye kwanza ubuzima bushyashya
nacakiriye yuko babanza bakatureka tukitonda tukazova ngaho mu kwezi k'umunani nakatera ta mu Burundi ubwiye mu babanyi mutamenyeranye no kuba ubwiye mu ntuzeye nuko bugiye mu yindi nkambi shasha kubera utabusanzwe uhamenyereye kubijanye n'ubusuma kubijanye n'ubwicanyi cusanga umengo siheza nasaba yuko babura bakadushira ku ruhande rw'iwacu akaba ariho tuza kwicara baze kudushira hagati y'abandi kandi kibyanye naho hantu numva ngo bavuga yuko hari abasuma benshi
barenze bwayuko batwiteguriye cyane kugira bazotwibe byiza rero dushiruka iwacu bakaduha igipolisi cyacu bihaducungera kwacu
tukamenya yuko nkuko twabivuze n'ejo bundi mu nama makazi yari yadutumiye ko twashima yuko ngaha botureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye siheza naho hoba heza bamwe bafise ibibazo byinshi bibagoye aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye sivuba guhera mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda ngira mwarabibonye mwese mwarabona hari habirindwi na kabiri navyo nyene bamwe bamwe barino hariho ababyaye bagahumbiza nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuki ko dufata mu mugongo natwe tugatura tukaruhuka ica mbere namaza gusaba nk'ubu yonisa siyara n'ubu jewe nubakiwe inzu na yeripeje kandi jewe ndi umwe n'abandi barabo bakiye amazu uravye kuntu batwubakira ku rukundo ntibatwubakiye kugwanga kimwe mwaya mazu ico nubisabamwo mucyumviro duha ntawugaburira umwana yamuhaye ivyo kurya yongera bimwake ica kabiri hariho abatarafise amabati bahungukana gahema babahaye ntawoshobora kukabaka birashobora yuko ako gahema bo gahungukana hamwe bari kubaka karuruzi iyo bashitse bakongera ka gahema kakabafasha ikindi twosaba muri leta ya Tanzania na yowene nkuko batwakiriye nuko twakira hariya naho dushitse nibatwongerereze agafaranga bongere batwongerereze naho dushikira naho nyine bashikire baduha batwubakira akazi twoshikiramwo nyine turoshika turara mu gahinga kandi twarara heza
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice birindwi
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Umujyi w'amategeko w'Umurundi Maître Isidore Rufyikiri aherutse gusohora igitabo kivuga ku mateka y'ubutegetsi bw'Uburundi uko bwagiye buvaho n'icyabiteraga. Icyo gitabo kigamije kugira ngo urubyiruko rw'Uburundi rutazakora icyo yita amakosa y'abarubanjirije muri politiki n'ubuyobozi bw'igihugu. Isidore Rufyikiri yabiganiriyeho na mugenzi wacu Frédéric Nkundikije tugiye kumva igice gito cy'iki kiganiro. Muri icyo kiganiro kandi harimo na Innocent Bano impuguke muri politiki na Ildefonse Rugema umuganwa mu nda y'ingoma y'u Burundi tubatega amatwi
kuba mbere nagira mbanze bamutse abashinga tarahe tugiye gutanga ikiganiro Ildefonse Rugema na Dr. Innocent Bano hanyuma ndamutse na abakiriya bashobora kuba bari kwambiza kino kiganiro kwandika iki gitabo narunganzwe na Professor Nkamawa Iyasi uraje nabikwambika ikintu nk'icyo nyine ariko icyo nagombye kwerekana ni uko bibiri tugezemo narabye ubundi bugeze usanga Uburundi bugeze habi cyane ndashobora kwibaza mbega abarundi twashikara dute byatugeze gute ni uko nashenshi twaje dusize amaso inyuma bibeza nk'intwaro zanjye zibikikanya zikurikirana kuva mu ntaho gushika n'uwo munsi guca duhera ku ntangiriro byose uburundi bukiri uburundi bwa kera mvuga nyamahanga butaraza kubudurumbanya no kubutwara twatanguye tubona yuko Uburundi kuva na kera bwari butekanye turimo n'abatutsi n'abatwa batekanye bafite umwami umwe bafite imana imwe bafite ururimi rumwe basanga imigenzo itari mike hanyuma umunyamahanga amaze kuza gutwara ku nguvu kuva colonization atavuga ngene ibyakaye buri kupinduka uhereye ku buryo patiri aje kurerekera ijisho abakoloni kugira barambe ngene ubategura ikibanye nibaza gutwara kangorane hanyuma turihuza ngene bahushije bazanye ubwenge bubi bwo kuryamisha abarundi bwo kuhagabangana ubwoko bayaryamisha kumbuga ko amoko atariho no tuzi tubona amoko yariho kandi ntangorane yari atsinda yabanye neza ari umuzungu icyo yakoze namye aje kuyaryamisha no kumvisha bamwe ko kwakana n'abandi acishije
aho muvuga mu maître Isidore ufikire ko intwaro yaganwa yasenyutse kuko bisamburiye ko muriko muvuga ko ari abakoloni babitumye cyanke abaganwa nabo nyene barabigizemo uruhara
kuva icyo gihe ushika n'uwo munsi twerekana yuko n'izo ntwaro zose wamusanga abariko baratwara kubera gusamara cyanke kutagira kapasite yo gutwara ugasanga umuzungu kubera inyungu zibarondera aza akababesha akabatendeka nk'uko bavuga mu kirumbi akababesha n'ubwenge n'amayeri menshi hanyuma bamwe bakaja nabo muri abo batwara ugasanga baragiye nabo bagiye gukorana n'umuzungu bibaza ngo azosha baha ibintu byihuta cyane cyane ko abazungu kuva baje bazanye ibintu by'amafaranga kera abatwara baba batunze inka n'imirima n'intama n'izo baba batunga muri amafaranga amaze kuza abaganwa bari abatungwa ari abenshi bamwe barabeshwe babesha ngo ntibaje mu migambwe barinjira mu migambwe uba muzungu yazi ko imigambo nibayinjiramo azosha akoresha gushonganisha amoko abiri cyane cyane abavuga n'abatutsi kuko yafata yuko abaganwa b'ubwami ariyo institution yujije abanyamahanga abakoloni gushanganisha abahutu n'abatutsi nk'uko byari biri kuba mu Rwanda hanyuma rero abagano bamwe barabyemeye bibaza ngo bagiye aho ari muzungu bazoshara ubutegetsi mugabo ntibamenye yuko umuzungu mu by'ukuri agomba kubaryamisha abishamishe nk'uko byahavuye biba abaje kwicana abatari n'abaganwa hashaba ingorane z'ingenzi bashobora gusubiza ngo bahereze u Burundi n'abarundi umwami bumvikanye
mushyantahero gema idefense nashaka kutubwira icyo muvuga kuri ayo makosa mushyantahero fikiri avuga ko yakozwe n'abaganwa ku ntwaro yabo
egome murakoze ku kibazo ariko imbere ya byose reka mbanze ndamusaba mushyantahero turi kutangira ijambo kandi ndamutse n'abanyagihugu aho bari hose bari kubaratwumviriza ego ikintu cya mbere rero nuvuga ni uko icyo gitabo mushinga nawe fisikiri yanditse numvije gatoya narumvije audio yasohoye ingira yose n'iyica ku mayange icyo gitabo yanditse nibaza yuko ikintu nufatira ko coba cabaye intango atariyo nuko aho tugeze ubu dufise intumbero yo kwishyira mu macakubiri kuvuga abahutu abatutsi abaganwa batwa umwanya wose iyo ngendo yatanguye kuvugwa cyane kuva intwaro y'ibwami itembagana kubera intwaro zagiye ziragabugwa muri iyo nzira yuko ubwoko na buriya bugwanira intwaro mugabo rero icyo navuga rero kuri icyo kintu washikirije ni uko nta ntwaro y'abaganwa yigeze ibaho hariho intwaro y'ubwami ingoma y'ubwami iyo nayo yari intwaro intwaro y'ubwami yari imiryango y'abarundi bahuriye hamwe alliance royale abarundi bari magiriranire imiryango iri magiriranire yari yunze urunani yari igize urunani kugira yubake igihugu kandi ikemera imana imwe ikemera umwami umwe nk'uko nyine yabivuze urumva rero intwaro y'ubwami yari intwaro ihuza bose
ariko murebera ko intwaro mushyantahe idefense rwema murebera ko intwaro y'abami yagize amakosa mu kuja mu igambo
ibyo twadufatiye hafi cyane kuko ngira twabanza kuraba ingene intwaro y'ubwami icyo ari mariye Burundi kuko abansi tujyeho namavuga yuko uwasenyuye Burundi yasenyuye ingoma y'Burundi urumva aho niho hari kibazo ibyo by'imigambwe n'ibintu byajeje Burundi mugabo murazi neza umwami mwezi Gisabo ingene yagwanije abanyamahanga kandi ikintu cya mbere bakoze kugira bashobore gusenyura Burundi kugira bacanishe mu Burundi kwari gusenyura ingoma y'Burundi murazi yuko umwami mwezi Gisabo bashatse kumwica kugira ingoma y'Burundi isambuke mugabo icyo gihe Abarundi bari bakigize urunani nta bahutu nta batutsi bavugwa havugwa Abarundi abasirikare biwe bari badasigana bavuga mwa bahutu cyangwa abatutsi nicyo bituma mwezi Gisabo n'ingabo ziwe n'Abarundi muri rusange bananiye abo bazungu
egome namwe Dr. Innocent bano muvuga iki ko byashikirijwe muri icyo gitabo bavuga ko intwaro y'abaganwa yisamburiye ko kubera yagiye mu migambwe reka nicyo kibazo cy'amoko kitavugwa ku ntwaro ya cami nk'uko Defense Rugema bivuze ibyo bintu byose mu bivuga kwiye
murakoze cyane ego maze naje kuramutsa abakiri kumwe yikoreza amahoro y'Imana kuri ibyo bikaba yanditse turashobora kugisoma cyose mugabo nk'uko yabivuze iyi Defense narasaba gukurikirana bagiye yarungitse numva ko intumbero y'ubuzima bagifite ngo urumva kubera ntazi kandi kimwe neza ibyo nibyo kuma nari mabyongora kubifatikirije ibyo nibyo mugareka nje nk'uko yabitanguye kubivuga avuga yuko abarundi bahora babana hose kandi babana cyari baba mu gihugu kirimo amahoro Burundi nk'uko bivuga nta butandukanye n'ibindi bihugu ku isi kuko Burundi no ufite akarakayiro Burundi bwamyeho kandi Burundi bwamye bufite nyine butwagwa kuko Burundi rero bwamye butwagwa n'imbere y'abazungu hariho icyo twakwita amashyaka politiki traditionnelle donc yari ahari yagenga intwaro n'intwaro y'icyami icyo rero mvuga kuri ibyo ni uko muri icyo gihe abarundi bo nyine bashobora kuba nyine bitunganiriza intwaro zabo n'ingene bari bafite aya matrisi nyine batwara batwara nibaza ko sinzi ko ndacyari umugabo sinzi ko byisunga iby'amoko byisunga abarundi uko bashoboza kubana aho rero mbonera icyo urwo ruhande rwa mbere aho navuga ko rufisemo inifebrese la force nuko yemeza ko hariho icyo twakwita gutekana imbere y'uko abazungu baza aho mbonera harimo febrese nuko wewe yishyize ko ibintu bibiri yaraze ubwoko yongera araba abazungu yabona ko ibyo by'ubwoko atari byo bwa mbere yatanga gushyigikira ko yateza gushyigikira kuraba ingene intwaro ingene batwara abarundi bari biyungunganya mu gutwagwa icyo ni cyo cya mbere yateza kuraba icya kabiri akaraba igihe rero abazungu baje basanze abarundi ko bitunganije bitunganije mu kwitwara ingene byaje byihitana ingorane akatubwira neza ingene byaje cyane cyane mu nzira nk'uko tubizi mu bindi bihugu inzira yo gutandukanyamo abarundi
inosamba no hari icyumviro kiri muri icyo gitabo umushentahe Isidore Rusikiri yashikirije kivuga ko kenshi na kenshi izo ntwaro zisamburiye ko ego n'ivyo abakoloni bashobora kuba baragize uruhara ariko hariho n'icyo cyiyumviro cy'ukwama abarundi baryana kitigeze kiva mu nzira hishimikijwe amoko nk'uko byagiye biribonekeza mu nyuma icyo cyiyumviro cy'uko abarundi kuva urundi gucikukira bagumye muri izo ryane z'amoko ntibyerekana ko nabo nyene bariko barisamburira ko
nahamwe ku isi nabivuze sosiyete nene igizwe n'abantu kandi nta sosiyete nene yamara iri sosiyete konfisitore hama hariho injyana hagati y'abantu mugabo hama hariho n'izindi nzira zo gutorera injyana kuva amajungu ataratika hariho ukuntu abarundi nabo nyine batanamo bari bafite n'injyana n'abantu bari bafite n'ingene batorera ibibazo byabo igihe rero nk'uko yavuze ko bamaze kuzamo abazungu haraje ukundi kuntu ingendo yo gutwara igihugu yakihinduka n'ingene batorera ibibazo batorera ibibazo izo ngorane muri icyo gihe nyine abazungu bafitiye nk'uko byagiye birakurikirana byagiye bijyana n'ibihe Uburundi bwatwarirwamo umuntu yitunze amakungu ibyaba ari kubera mu makungu ibyo ndibaza ko tutakubwira
Innocent Bano Ildefonse Rugema nawe Isidore Rusikiri ndabashimiye cyane rwose ku kanya muhari radio Ijwi d'Amerika
Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu naha aya makuru ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.